la discuri de America. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu ya kakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi bange dufatanyije kubagezaho aya makuru abahoze bacururiza mu masoko yafunzwe mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona bafite impungenge ko aho ubutegetsi bwabimuriye hashobora gushyira mu kaga ubuzima bwabo
n'ikintu bagombaga gukora yanabibwiye na ba polisi bari barimo baradufungira bagombaga kuza bakadufata bagapima buri umwe wese abe umukarani abe umukiriya abe umucuruzi uri mu isoko bakamupima uwo basanze arwaye bakamujyana umuzima agakomeza agakora
uyu ntumwe mu bacururizaga muri aya masoko Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'Abarundi zirasaba ibiganiro bigamije itahuka ryazo naho hano muri Amerika ikoranero kaminuza ry'abarepublikani rirakomeza ku munsi waryo wa kabiri aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya Amakuru yacu tuyahere kuvugwa hirya no hino dutangiriye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Melania Trump umufasha wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi ageze ijambo ku mbaga y'abarepublikani bari mu ikoranero kaminuza Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Melania Trump aza gushikiza iryo jambo ku munsi ugira kabiri w'ikoraniro rikuru ry'abarepublikani. Aza gushikiza iryo jambo ari mu kibanza kiri imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu citwa Rose Garden. Abandi bantu bakomeye bitegekanije ko bashikiriza amajambo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo, Senator Rand Paul, puramatari wa leta ya Iowa Kim Reynolds, n'abana babiri ba Perezida Trump Eric na Tiffany. Ikoraniro rikuru ry'abarepublikani ryatangiye ku munsi wa mbere mu ijoro. Perezida Trump yatangaje ko ari ngombwa ko ashigikira uburyo yabyifashemo ku bijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona n'ibyerekeye ubutunzi kugira atsindire ikindi kiringo kigira kabiri. Perezida Trump yarerekanywe kuri televiziyo ariko aramutse abakozi bajejwe amagara y'abantu mu biro vy'iwe Maison Blanche barahayagize kugenda ariko avyifatamwo ku bijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona. Ku munsi wa mbere abarepublikani batari bake barahayagije Perezida Trump basabye ko asubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Kuri Perezida Trump iminsi ine y'ikoraniro rikuru ry'abarepublikani irahambaye cyane n'akaryo kuri we kukumvisha bihagije abanyamerika ko akwiriye ikindi kiringo cy'imyaka ine. Ni mu gihe ivyatojwe ku rwego rw'igihugu kenshi byerekana ko abatora batari bake badashimishwa no kugenda yavyifashemo mu kiringo cy'imyaka itatu n'igice amaze mu mabanga ya Perezida.
Imyigaragambyo ikaze yamagana urugomo rwa polisi kubirabura irakomeje mu mujyi wa Kenosha ho muri leta ya Wisconsin hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo myigaragambyo yatangiye ku cyumweru polisi imaze kurasira umugabo w'umwirabura imbere y'abana be batatu imukomeretsa mu mugongo. Jacob Blake yahise ajyanwa mu bitaro ubarimo koroherwa nk'uko bitangazwa na se. Gusa ibyamubayeho byafashwe kuri video maze bikongeza uburakari bw'abaturage batangira gutwika amazu y'ubucuruzi nayo serivisi za leta zikoreramo amasoko agurisha imodoka n'ubundi bucuruzi bukomeye. Impirimbanyi ziharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abirabura zirashaka ko abapolisi babigizemo uruhare bahagarikwa ku kazi bagahita batabwa muri yombi. Iyi myigaragambyo ibaye hashize amezi atatu nyuma y'urupfu rwa George Floyd narwo rwateje imyigaragambyo ikaze muri Amerika no hirya no hino ku isi. Umujyi wa Kenosha wavutse n'imyigaragambyo utuwe n'abirabura bake ugereranije n'abazungu kuko barirwa kuri 12% gusa. Ariko muri imyigaragambyo amatsinda y'insoresore z'abazungu yaje kwifatanya n'abirabura kwamagana ibikorwa bya polisi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye mu ruzinduko mu gihugu cya Sudan. Fidel Niyongabo akomeza tubwira iby'urwo ruzinduko.
Pompeo niwe mutegetsi akomeye cyane wa Amerika agende icyo gihugu kuva Perezida Omar al-Bashir yatwazaga hotoro akuwe ku butegetsi mu mwaka uheze. Urugendo rwiwe rugenewe kugirana imigenderanire myiza hagati ya Sudani na Israel hamwe no kwerekana ko Amerika ishyigikiye intwaro mfata kibanza muri icyo gihugu izoshikana kuri demokarasi. Pompeo niwe mushikiranganji ajeje imigenderanire wa Amerika wa mbere agendeye Sudani kuva mu mwaka w'2005. Yabitekanijwe ko aganira ivyerekeye gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Yashitse muri Sudani avuye muri Israel aho yari mu rugendo mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi uzomushikana no muri leta zinyuze z'Abarabu na Bahrain. Inyuma yuko abonanye na Pompeo umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdok yamenyesheje ko bagiranye ibiganiro ngira kamaro vyerekeye gukura igihugu ciwe ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo hamwe no gushigikira leta mfata kibanza. Ku rugendo rwa inyuma y'amasezerano yo kugirana imigenderanire hagati y'ico gihugu na Israel yatewe ko igikumu ku itariki 13 mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka.
Ukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Rwanda, abahoze bacururiza mu masoko yafunzwe mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cya COVID-19, bafite impungenge ko aho ubutegetsi bwabimuriye hashobora gushyira mu kaga ubuzima bwabo. Baravuga ko nta buryo bushoboka bwo kwirinda icyo cyorezo kubera imiterere yaho. Abakorera hazwi nko ku giti cy'inyoni baganire n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Nese bafunze isoko kandi abarikoragamo nibo bafite corona, ahubwo bayishyira abatayifite. Urumva se ibyo ari byo? Kubera ko nyine nta bwirinzi buhari. Nka hano aha ngaha araturuka ruguru iriya akazamwa na dakarabye, hari hirya hose hari imihanda, ntabwo gukora aba hano biri kwemera. Metero ntabwo bari kuzihana mu gitondo babari benshi. Mu gitondo no kubera bose baba barimo bahaha babari batsindagiye.
Mwumva ubutegetsi bwakora iki se?
Ahubwo ni ugushyira amakarabiro menshi nyine bakajya bapima mu ngo, bakareba abayirwaye bakajya mu kato. Naho gufunga ntibyavamo baba bamaze kwandura ni benshi cyane.
Magana arindwi ndaya leta yariyo yose muyazane nitahire. Poromosiyo. Magana arindwi ndaya leta yariyo yose muyazane.
Hanyuma se ku kijyanye n'ubwirinzi icyo kimeze gite?
Ubwirinzi mbona rwose ari nko kwa Mutanga nanako ariko byari bimeze. Ndi abantu baracyari benshi, urabona ko abantu bakiri benshi.
Bibateye impungenge rero?
Impungenge ntabwo zabura. Ntabwo zabura ko nyine abantu iyo baje mu isoko bari benshi, ntabwo baba ngo ntabwo umuntu ari bunyegere kandi uri mu isoko upfa kuza gusa ari ukubura uko tubigenza.
Kijyanye n'ubwirinzi se hano bimeze?
Kijyanye n'ubwirinzi se? Twese ko dufite sanitizer zirahenze. Gukaraba dufite amariba makeya kandi urabona ko isoko ntiryubakiye buri wese aranyura abonye. Ni ikibazo kigoranye cyane. Ibyo ngibyo twebwe nkatwe nk'abakarani ni ikibazo gikomeye cyane, kuko nka koperative yacu abayobozi badukuriye batubwiye ko tugomba kujya kwipimisha. Twagiye kwipimisha mu cyumweru gishize, ariko noneho usanga niba tutazi bagenzi bacu bahagaze bate, abakiriya bacu bameze bate, turakora ku mafaranga mu ntoki bityo twafata, ntabwo tuzi ngo bimeze bite. Kandi byose bigomba kuba byanatwanuza nta bwirinzi mbese dufite. Wumva byagombye kugenda bite? Ubu ngiye kubona akabyumva n'uko wenda nkura muti wica mikrobe wakwiye kuba wana buri wese yaho ukatura akaba agafite, sibyo? Urahenze amafaranga icyatanu siko umuntu wese ayabona, kandi akeneye kwishyura inzu, akeneye kurya.
Hano siko muri benshi nanone ko no guhana intera nabyo bigoye.
Aha ngaha nyine impamvu iri soko usanzwe ibintu biracurikiranyije, nango ikintu gifite aho giherereye nawe kiri mu mwanya wacyo runaka. Nkungo ibi n'ibitumuru hari hirya harimo imbuto birajagaraye.
Kerekana noneho baza kudushyira ahantu hamwe bakadupimira hamwe, noneho bamara kudupima bakakuramo abarwayi bakabajyana, abazima bakadushyira mu ngo cyangwa se bakareba ahandi hantu badushyira, ariko tudacucitse gutyo. Se nta bucucike buhari? Nawe ureba n'amasarano ubucucike butarimo?
Hari naho bigoye kubonamo metero.
Metero bwo ntayirimo nawe uri kubibona. Ese urabona harimo metero?
Iyo muvuye hano ntabwo mba mufite impungenge ko mushobora kwisanga mwanduzanyije?
Birashoboka rwose, ahanini twebwe twandira amafaranga.
Ko hariho bwa buryo bwo kwishyura natwe hakoreshejwe ikoranabuhanga ku kintu utabikora?
Icyo ni cyo kibazo nyine kiri mu bacuruzi. Nuko rero nizo mbogamizi tubabwira.
Ubwo twe twumvaga ko baba barabashyize hano ahubwo ikibazo baragikemuye.
Ntabwo ikibazo bagikemuye, ahubwo ikibazo baragiteje. Nimba njye mfite korona ndayijyana mu baturage, n'ubundi nuza ukamahira si byo urayijyana, kuko ntabwo ndi buyisigarane, n'ubundi urayicyura wowe.
Korona iba mu isoko cyangwa iba muri twese? Noneho niba bambwiye ngo ningende hano ku giti cy'inyoni ndwaye korona yanjye, ubundi duhura ntabwo ndi bukwanduze? W'ikintu bagombaga gukora yana bibwiye n'abapolisi bari barimo baradufungira, bagombaga kuza bakadufata bagapima buri umwe wese, ab'umukarani, ab'umukiriya, ab'umucuruzi uri mu isoko bakamupima, uwo basanze arwaye bakamujyana, umuzima agakomeza agakora. Amasoko yose yahuriye hano ahubwo bafunguye.
Tuje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi zisaba ko leta y'u Burundi yaganira n'iya Kongo kugira ngo bibafashe gutahuka. Ziravuga ko zarambiye ubuzima bubi zibayemo mu buhungiro. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, Vedaste Ngabo.
Kuva mu mwaka w'2017 impunzi z'Abarundi zirenga 80 zahungiye mu gihugu cya Tanzania zimaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo binyuze mu bukangurambaga leta y'u Burundi n'iya Tanzania byicyarabishishikariza impunzi ziri mu makambi ya Mutenderi Nduta na Nyarugusu gutahuka ku bushake bwazo gusa ugeze mu nkambi z'impunzi z'abarundi zi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usangiye atariko bimeze kuko usanga zimwe mu mpunzi arizo zisabisha leta ya Kongo ko yazifasha gutahuka izindi nazo hara usanga zikiki inkambi zigatahuka zitarinze kwiyandikisha bitewe n'ubuzima bubi zibayemo mu Rusenda Murongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo ziri muri Uvira Ndabarushimana Selafine na Ndumukama Aline babasanze akorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda baje kwiyandikisha kugira ngo bazafashwe gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi
nge nkajewe n'ukuri n'umuryango wanjye nditeguye kugirane gusubira iyo navuye kubera inzara abana banjye bamishiranye bafise imishati itukura kubera inzara kandi n'amatama yabyimbye abandi matama yagize amaguru ya imbye urumvije byose ibyerekana yuko ubuzima bubi ngatubayemo aha mu nkambi icyo no saba umukuru w'igihugu nuko yoza akagirane akadutora akadutahana mu gihugu cyacu iyo twaje tuva kuko ngaha mu nkambi badufata na kubera inzara itwomo yatwise twabuze tujya guhiga ubuzima bw'abantu
naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu jewe ikate simu y'inzira ndi nayo ikate simu yarashiyo ndi nayo itelefone ndi nayo kubera inzara inyise naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu kubera ubuzima bubi kubera nashonze n'abana araba ukuntu umubiri wakorote kubera inzara Ushu naba anafise muhira matama ya hisi gusati bwahisi ye kubera iki inzara.
Nsengiyumva Audace nawe ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda agaragaza ko leta y'u Burundi yari ikwiriye gushyira imbaraga mu gufasha impunzi zahungiye muri Kongo gutahukanwa kuko ubuzima zibayemo ari bubi cyane.
Twe ngaha mu nkambi tumaze uku ni ukwezi kugira gatanu tutaronka injya ngaha mu nkambi tukaba turi impunzi. Badushize ngaha mu nkambi nta matongo baduhe turima ntaho dufise dukura ariko tumaze amezi atanu atatu tiko twaronka dufungura icyo rero twasaba twe kwasaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo duserukira akadutangira agatanga ugwete ngaha muri kambi ya Rusenda iyo akagishikiriza leta ya Kongo kugira ngo natwe ashobore kuturondera uburyo dushaka guhunguka tukava muri kambi kuko nta buzima duhafitiye ubuzima bwacu ngaha buriko burahangayika ntacu dufise dufungura ntacu ntaho dufise twikora nkana hamwe
nubwo ari impunzi zo muri ingambi zisabisha gutahukanwa hari n'izindi nazo zitabikozwa kuko zivuga yuko umutekano muke zahunze mu gihugu cy'u Burundi ukiharangwa
sishobora gutaha kubera icyo nahunzeyo n'ubukiriyo nta mahoro araboneka mu Burundi
wahunze iki cyane
Jewe kintu nahunze kumeswa jewe numvumenga gutaha jewe ku ruhande rw'iwanje numvumenga ntiharagera kubera nyere mu Burundi nta mahoro arabonekayo neza
nk'abantu twahunze duhunga ndetse cyane nk'imbonera kure cyangwa abandi bantu mu nzego z'umutekano n'igipolisi cyangwa igisirikare bari basanzwe bahungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ubu baracyari mu bibanza byabo ndetse bamwe bamwe baradugije ibibanza ugasanga n'abashyikiranganji kandi n'abategetsi b'ubwoko bwo hejuru urumva ko ikintu twahunze n'ubu kitarahindurwa n'ikindi kandi turahumva amakuru y'imwe mu gihugu cy'u Burundi uko hari ibice bimwe bimwe bizuno munsi umutekano cyamuri kurahungabana mu zarumonge mu bice bya kibitoke n'ahandi urumva rero yuko umutekano mu majyamo make ntukwiye ntabundi byo twe twifuza guhunguka uretse n'ico nabo twana twumva bise umugambi wo gushobora guhungabanya umutekano abafashe ibigwanisho ntibarata ibyo byose ni ibintu bikidutera amakenga bigatuma tudashoka dufata ingingo yo gutaha
umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi asobanura yuko muri kuno kwezi k'umunani bamaze kwandika impunzi 25 zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi aho abiyandikisha bavuga yuko bifuza gutahuka bitewe nuko mu Burundi ari amahoro abandi nabo bagashira imbere ibibazo by'inzara mwomenya yuko mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri Kongo ziri kwifuza gutahuka kuri uyu wa kane tariki ya 27 mu gihugu cy'u Rwanda naho impunzi za mbere z'abarundi zizatahukanwa mu Burundi ku bushake bwazo Vedat Sengabo ku bw'ijwi ry'Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye epfo
banyanyi ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves Kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 5 6 9 abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ejo kuwa mbere ikoraniro rikuru ry'ishyaka ry'abarepublikani ryaratangiye nyuma y'icyumweru kimwe ry'abademokrate ribaye. Nkuko byagenze ku bademokrate bemeza Joe Biden kuzahagararira iryo shyaka mu matora ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kumwe, abarepublikani nabo bemeje Perezida Trump ngo azabahagararire. Mu rwego rwo gusesengura amagambo yavugiwe muri iryo koraniro, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'abasesengura ibya politike Professor Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago hano muri Amerika, hamwe na Leon Sakizimana impuguke mu bya politike ya Amerika.
Habaye ikoraniro ribi ry'abademokrate ribi ry'abarepublika burya umunsi wa mbere bagerageza kwemeza abadasigana yuko ibyo bafite byose mu mugambi ko ari byo. Uburya umugambi w'abarepublika ugizwe n'abagabo, ugizwe n'abantu n'abazungu, mugabo kubera ari umunsi wa mbere baragerageje kuzana kwerekana yuko harimo abantu batandukanye bahora baserukira igihugu cya Etats Unis d'Amerika muri Oniva, kwerekana ko bafite abagore, kwerekana ko bafite abantu b'abirabure. Ibyo rero ni ibintu nibaza n'abademokrate bagombye kugira. Cyo burya ku munsi wa mbere y'igikorwa kibaye nibaza yuko umuntu yorindira akazora bati mbe none ibyo bintu bariko baravuga byiza umukuru wabo Trump noneho yagiye mu mugambi w'abarepublike hadaciye iminsi myinshi burya nawe azoheza bivuge gutyo. Nizo rero jewe ndarindiriye nzorabe yuko ibyo bariko baravuga bizobandanya byemezwa.
Leonce Hakizimana, namwe mwebwe mwabibonye gute amajambo yashikirijwe ku ijoro rya mbere igikoraniro y'umugambwe mwayakiriye gute? Ika abategetsi batari bakiye barashikira amajambo barimwo senateur Tim Scott, akaba na Nikki Haley, kandi yahoze ari nk'uko Tanaji yabivuze serikali ya Leta Zunze Amerika muri ONU. Amajambo abategetsi batandukanye harimo n'umuhungu wa Trump, Eric Trump, mwayakiriye gute? Ikintu mwatahukanye n'iki?
Novuga yuko uravye amajambo menshi yavuze uzwe kiretse ngira ngo nka Scott we na Nikki nibo bavuga. Navuga ko bagaragaje kuvuga amajambo ameze nk'aya sana ibintu by'urukundo, bakavuga ubuzima bwabo ngene bwagenze, ingene bakuze nk'uko abandi bose bakuze. Mbwa abandi bose amajambo menshi bavuze ayo gutera amashurwe Trump, kuko nibaza kumwumvira uwari ko arumviriza mukuru yari Trump, bateza kumara ibintu mu gutera amashurwe kugira amwereke ko yakoze neza. Mugabo biragoye gutera amashurwe umuntu mu gihe hari abantu ibihumbi ijana na mirongo irindwi n'umunani bamaze gupfa, mukagurwa ntubicishe mu kanwa ntiwerekane yuko hari umubabaro. Ntibateza kubwira Kongre umubabaro gusa, mugabo bateza kwerekana yuko byari ibintu bibabaje kandi akabivuga.
Ariko nk'uko mwabibonye mukivuga kuri icyo kibazo cyo kiza cya corona, amajambo yashikirijwe cyane cyane yerekana ko ahubwo makuru yatangajwe mbere yavuga ko Leta ya Amerika itafashe ingingo hakiri kare y'icyo kiza kikinjira, ahubwo basa n'abavuga ko wewe yafashe ingingo z'umuntu arinda cyane rwose, aho yugaye amayira abandi bategetsi avuga nk'abademokrate nka nk'uwo cyane cyane bari kurahiganwa Joe Biden, bavuga ko bobo bashaka ko batugara imbibe. Ibyo bintu mwavyakiriye gute? Emosiyo nahe Leon Sitwikiwe wenyine
urumva ibyo nibaza ko no kuba byo sivyo. Imwe rimwe nuko na politike ari politike, birakwiye ko abantu bavuga ukuri kuko ukuri kwama ari ukuri no kuvuga uko biri. Trump igihe yabwira ko abantu bo muri Bushinwa bataza, abantu bagumye baza, abantu benshi bagumye baza, igira kabiri benshi baza bava Buraya, ni ukuvuga abantu bazanye corona bagumye baza naho yari yafashe iyo ngingo imwe. Icya kabiri na turetse ni uko yoba ari we yagize ikosa muri icyo gihe ashaka atagize ikosa. Igikuru ni uko ingingo yagiye gufata mu nyuma zitafashije na gato nacyo gituma tumaze kubura abantu bangana gutya. Urumva nibaza ko ibi by'uko yafashe ingingo nibaza ko atarenze uko biri koko.
Hari n'utwigoro nyine tuboneka amajambo yashikirijwe ejo, murazi ko kenshi na kenshi bavuga ko umugambwe wa Repubulika ikibanza gikomeye y'abafasoni canke abirabure ariko ejo mwibeje amajambo watanazi gahungu yashikirijwe n'abantu bakomakomeye harimo umufasoni hakabamwo n'umwirabure nkuko mwabivuze aho twovuga Senator Tim Scott hamwe na Nikki Haley yigeze guserukira Leta Zunze za Amerika Brioni ku ntwaro ya Trump abategetsi batumwe mwabakiriye gute amajambo bashikirijeyo mwayakiriye gute
nkuko nabivuze iyo bagize ikoraniro cyane cyane umunsi wa mbere nkuko byabaye ku bademokrate baratora abo bantu kugira bemeze yuko aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu badasangiye kuko n'abandi abantu badasa n'abandi ko bose bari hamwe ibyo rero no kuzorinda turabe mugabo hari ibintu bavuga zo hava kumbure bizabirahinduka urabona ko nkanikiheri aravuga ibintu mugabo umuntu yosha araba ibyo yigeze kugira nawe nakiri guverineri yuko yaragombye kumera nk'ubu yashigikiye imigambi ya perezida Trump noneho rero ibyo byabaye n'umugore yari asigaye muri leta za Trump yahora amukurikira rwose kandi amushyigikira rwose umwe yita Coriane sinzi ko abakurikirana amakuru bamwumva yasabye yuko agomba kuva muri leta ya Trump ubu ibyo byose bica bituma naho abantu bariko baravuga bati turafite abantu abirabure ba Carson bagumyemo bande mugabo biratanguye kuza biratambuka ngo rero turindire turabe umunsi wa kabiri hamwe umugore wa Trump n'utwumva ngo agirate kuvuga turabe umunsi wa gatatu igihe Trump azoza kwemera yuko ari bashigikiye umugambo w'abarepublika turabe yuko ibyo bariko baravuga uwo munsi wa mbere kuko nibaza umunsi wa mbere ni politike hanyuma rero uko bizogenda turabe yuko bazoshobora kubandanya babandanije rero ba bantu hariho abantu bashobora gukora Trump naho atacyo yuba yakoze hariho rero n'abandi bagomba kuraba yuko bo bahindura bahora bibaza ko batora abademokrate bagahita bagahindura ngo rero turabe uko iminsi izobandanya umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu twari ikintu bushika ko gikomeye
Leonce Hakizimana mu majambo yashikirijwe ejo ijoro rya mbere ry'igikoranire ry'umugambwe hariho ubiravye neza urabona ko abashikije amajambo bashaka kuvuga ati Amerika itarongowe na Perezida Trump abanyamerika bakwiye gutekerwa n'ubwoba ibintu byinshi bishobora guhinduka ntawo kwizigira Joe Biden umugambwe wa Demokrate ayo majambo mwakiriye gute Leonce Hakizimana
amajambo yavuzwe kwari gutera ubwoba nyene bagombye kwerekana yuko Trump ari umucunguzi w'isi amaze kubura abantu bangana gutya ama icakabiri bagoma gutera ubwoba yuko Joe Biden ari umuntu ari umusosiyaliste aje kuzofata ibintu byose akabitwara abantu bakazina ibintu ngira ngo byo muri nko mu Bushinwa canke muri Kiba mugabo ibyo si byo birumvikana amajambo je nashimye bashaka yari yaniki eriwe na Tim Scott umusenateri Tim Scott yavuze ati mvuga amajambo yakoresheje ngo ntimurabe ibyo avuga ngo rabe byakora umugabo uri kuravuga ko ari umuperezida wa Amerika ndetse abantu isi biri kuramwumviriza umuntu ataza kurakora aba byose ibyo avuga n'ibyo akora ibyo kuko ibyo avuze isi yose hari ibihugu byinshi bica bikurikiza urumva rero kuvuga ko Scott yavuze ijambo ryiza umugabo byari byiza yari ariko ari twoza ngo ari perezida cyo kimwe na Nikki Haley umugabo asaba ariko ari perezida uza ari perezida n'umuntu ivyo avuga kenshi usanga ari ibintu bibabaje rwose kandi kenshi biteye ubwoba
ikindi kintu kibonekeje Professor Atanas Gahungu nuko kenshi na kenshi hacamwo amajambo ya Perezida Trump akaba yarakoranye ari kumwe n'abahinga mu vyerekeye indwara ibiza abahinga biri mu vyerekeye amagara y'abantu akaba kenshi yarasirutse cyane muri ico gihe kandi atarasanzwe ari mu bashikiriza amajambo iyo strategie canke ubwo buhinga eka ivyo mwavyakiriye gute
nk'uko bimaze iminsi biba erega bogora canke kizofasha umugambo wa republika si ayo majambo bariko baravuga ni ukuzoshobora kubwira Trump ngo ashobore kuguma hamwe ibyo bariko baravuga ntaco agenda mu gitondo ngo agende kuri Twitter abikuremwo ngo acagenda afate ibyo bintu bariko baravuga afate abantu atangure kubatuka afate ibyo bari kubaravuga azabihindura kugye ngo bakamwe bamubaza mu gitondo akavuga ati jewe ndavuze ibihi ku mugoro akaba yamaze guhindura ngo yango sivyo navuze ngo nagombye kuvuga ibindi ibyo rero boshobora gufasha Trump kuguma akayifata neza akabishyiramwo ubushinga ntahe ntaze arandika ibintu bituma atuka abo bariko baramuvugira nibeza ko bizofasha mugabo adahinduye zoguma bimeze nk'uko ikigoye umugambi w'abarepublika atari ibyo bariko baravuga byo gusiga amavuta yasosizwe ariko hari Trump wenyine bizogora mugabo abantu bamumenyereye baguma bamutora kuko bavuga bati Trump noneho niwe muntu akomeye ashobora kwereka abademokrati akabatera ubwoba icyo cyonyine nibaza yuko ari cyari karwesha mu kwitoza
Leonce Hakizimana mu ndwi iheze gihe hari ikoraniro ry'abademokrati hariho abategetsi bahurikiye umugambwe w'abarepubulika bakomeye barimo nka John Kasich bashikirije amajambo ikabashigikira Joe Biden murabona kwivyo muri indwi bishobora gushika abatsinzi bakomeye b'aba demokrati bagashikira amajambo bashikira Trump ivyo n'ibintu mubona ko bizohava bishika muri indwi
oya ivyo ntibishobora gushika barashobora kuronka nk'umuntu umwe canke babiri bo hasi bakoresha nyene bwashitse mugabo sinzi ko badashobora kuronka abantu bo hejuru ntibashobora no kuronka n'aba repubulika bene wabo uravye nk'aba abahora batwara Amerika ba perezida wa repubulika ntibashobora kuza Bush sinibaza ko ari hazo bari abandi basenateri bakomeye bahora basenateri ba kera sinibaza ko bazozaho oya sindabibona kuko noneho sinibaza ko ari cyo banakeneye cyane nibaza ko Trump akeneye ko agumya umugwi wamutoye kuva kera akawuguma ari wakurikirana mugabo uwo mugwi ugezwe n'abantu 25% kwicana sinzi yuko uzomushikana yashaka gushika mu gihe atarone y'abantu bo hagati abademokrati n'ibyo bagerageza mugabo nabo nyine bakeneye gukora ibyo kuko bashobora kugira ngo barabe yuko bazana abantu basanzwe batora bagahaguruka ari benshi cyane rwose
Tanas Gahungu mu majambo mu batitse babashikiriza amajambo uyu munsi harimo nk'uko mwabivuze umufasoni wa Trump Melania Trump umufasoni yazwi ko kenshi na kenshi atashikiriza amajambo ya politike mwavuze ko mu makoraniro y'umugambi haba abarepubulika cyangwa abademokrati kenshi na kenshi aba ari amajambo ya politike mwiteze iki ikintu mwiteze ko azoshikiriza n'ikihe turazi ko kenshi na kenshi yagumye ashikiriza imigambi yo kurwanya cyane cyane abantu cyangwa abana badodobereza abandi cyane bita mu cyongereza bullying ikintu mwiteze mu ijambo ryiwe n'ikihe
ibyo mwiteze yuko umupfasoni Melania ya Trump kuko uyu munsi we niteze yuko azogira nk'uko yamagira buryo buravye neza Melania sinibaza yuko umuntu yofata atari umuntu ashigikiye umugabo wiwe mugabo politika ariko aragomba guharanira yuko kugwanya abantu babonera abandi abo abantu basindira abandi abantu batuma abantu babakumira ibyo bintu nibaza ari yabivuga yuko bizogira kandi kantu kongeye kuri politiki y'abarepublika
gusozera Leonce Hakizimana ubutumwa bwasa n'ubushikirizwa mu majambo yashikirizwe ejo buvuga ko nyabuna abanyamerika buragaba mu gihe umudemokrati ufata ubutegetsi ibintu byohinduka bigahinduka nabi mugatakaza ubuzi bwanyu mugatakaza ibintu byose Trump yashoboye kubafasha gushika ko ubwo butumwa ku bwanyu ni ubutumwa buriko burashikira abanyagihugu ni ubutumwa abanyagihugu bazotega amatwi
sinavyibaza abanyamerika uravye intwaro uko zageza gira ibintu by'uko abantu batera ubwoba abandi muri politike byaramyeho ibintu si bishasha y'abarepublika bavuga yuko ubu mudemokrati atwaye isi yava yubama n'abademokrati bimwe baravuga uko nyene mugabo nibaza yuko ari politike benshi ivyo ntibanasibanza kora n'umwe avyitaho kuko Joe Biden yarabaye vice president sinibaza yuko isi yubamye ahubwo badukwiye mucita twari mu cyo kihe so oya sindabye bazakora ko bizogenda abwo reka turinde turaba ubwo ko ibyo bagaya ba demokrate yuko bakonga yabo yari ya umengo yari yirabura turabe ko boza n'umuco kuko gushika ubu ntawo tubona
Leon Sire Hakizimana Professor Atanasi Gahungu murakoze cyane ngose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku byerekeye politiki ya Amerika cyane cyane mu gihe abanyamerika biteguriye amatora akomeye cyane ngose mu ntango z'ukwezi kwa 11 murakoze cyane ngose
Nshuti mduteza matukui ya makuri ya tuya kakanya na hatu ya soreje, hariko turabara alichirandi tuwajeza humu kanya. Mshimye mwenye semgari mduteza matukui na bajenzi wanje bandi bamfashije kuyabajeza ho. Yara hagarariwe na Edir Gwema, yejiranishwe na Fatu Alimasi Kalala, jendi Jeffrey Mutagoma, amahoro na mahirwe kulimesi.